Aracyari kumwe n'ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Ndabaramukize mwese kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi ku mirongo migufi short waves mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Urubuga rwacu rwa Facebook ni www.radioyacu. Ikaze rero mwese. Nshuti bavandimwe mu kanya na makuru yo mu karere.
Kera umunsi mukuru wa Noweli abantu baranezerwa bakaryoherwa none mu muri vile harakabutse nta n'ikintu kihari
iyo ugize uti nano ni impone yashoboye kuja kumbabura ibyo umwe na Hajimana
uwo ni umwe mu batuye umujyi wa Bujumbura mu Burundi havuga ko Noheli ibasanze mu bukene bukabije. Iyi rero ni imwe mu nkuru twabateguriye zerekeye imyiteguro y'umunsi mukuru wa Noheli. Turazibagezaho mu kanya mugume hafi ya radio yanyu. Amakuru ya mu karere tuyahere mu Burundi aho bamwe mu baba mu mujyi wa Bujumbura beneza ko batarimo guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli nk'uko byari bisanzwe kubera ubukene bwugarije imiryango yabo. Cyakora barashima ko uwo munsi mukuru ugeze bakomeye bakemeza ko biteguye kandi bawufite ku mutima. Remonzimana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri i Bujumbura adufitiye inkuru irambuye.
Mumazu atandukanye mu gisagara cha Bujumbura twaciyemo ntiyaboneka ibisharizo n'amatara guma yaka nkuko vyibonekeza ku yindi minsi mikuru aha bakristo bahimbaza ivuka rya Yesu Kristo. Ikindi cemezwa n'abavuganye n'ijwi rya Amerika nuko umijyango myinshi ikenye arico gituma itashoboye kugurira impuzu nshasha abana bitirirwa uyo munsi mukuru.
Bisanzwe kuri jewe mbona yo kutigeza naba kuko kera umunsi mukuru wa Noweli abantu baranezerwa bakaryoherwa nk'ubunye je nagiye muri vile hirya y'ejo nasanze abandi batembereza ubushaza amakaroti none ubu muri vile harakabutse nta n'ikintu kihari
uburyo abantu bari babufise byaraboneka aho wasanga mu mamangazine mu isoko abantu bariko barasuma bariko baracana cana ko nyine ukabona ko abantu bavyiteguriye koko kuvyerekeranye n'ico bafungura canke ico bambara canke ico bambika abana mugabo ubu kubera ubukene buhari iyo ugize uti nano ni impone yashoboye kuja kumbabura ivyo uni na Hajimana ibisigaye ugatekana kuko ntakunda umuntu ari bugire ubukene umuntu aramenye ngena abubamwo
isano rihari nuko igoma ari Noweli kwizina igoma ari Noweli ariko itandukaniro niyo ko Noweli za kera abantu barahimbagwa bagahimbagwa kubera bafise ico baha imiryango bafise ico banezereza abana ariko ubu sico kimwe buryo ntibukidukundiye abantu ntibakiduga ruguru ngo baje gusasagara raba nk'ubu nta n'igitoro kihari abantu babuze iyo baja n'iyo bava urumva umuntu ayumva kwizina gusa ahubwo umengo yasivye n'ugusiba
reka nabamwe mu badandaza baremeza ko ibintu bidasohoka nk'uko bari bavyiteze ku munsi nk'uyu abo badandaza bakemeza ko abagura n'abaza kwinezereza atari benshi bakibaza ko biva ku bukene buri mu gihugu
haje we mbasanzwe niko ndadandaza ko ndabona haza abantu bake bake ubona ko bafise ubukene ubona ko ari bafise amikoro make ngereranije n'iyindi minsi mikuru bahora tubona mu mwaka uheze canke imyaka yaheze bahora baza ku bwishi banezerewe basohokanye n'abana mugabo ubu bariko baza kamwe kamwe biboneka yukumenga nta mikoro bafise
naho biruko abo nyine bemeza ko batawuhimbaje nkuko byahora barashima ko biteguye ku mutima kandi bagiye kuri naza ivuka rya Yesu bagashimira Imana ko uyo munsi washise ari bazima. Umwe mu basengera mu idini rya Katolika yemeza ko nezerewe kandi ko uyo munsi kuwemera Yesu Kristo ari umunsi wo gusabikanya no kwirimbura ku byo umuntu yaranguye kugira yigaruke.
Urunage gusenga ndashimira Imana nyene ko yashiganye umunsi nkiri muzima.
Ahi wacu na kanyamuneza kuko Noweli twari tumaze iminsi tuyitegurira kuva turi mu gihe cy'ubushikiro. Ni gihe ciza kuri twebwe abakristo b'abakatolika kiradufasha gusubiza ubwenge inyuma ukiyumvira iyo tuva niyo turiko turaja rero turahimbawe gose ko uwo munsi n'umunsi w'akanyamuneza umukiza yatuvukiye Imana iri kumwe natwe yaraje kubana natwe yarigize umuntu ibana natwe ni Imana y'urukundo turanezerewe n'akanyamuneza ngahi wacu
umunsi mukuru w'ivuka rya Yezu ngahi wacu kubwo umutima ni sawa twarawiteguriye cyane gose ko twara nkaho sengera turagira nevene turawiteguranye ne tukitunganya ku mutima
Mwitangazo inama nkuru ya Episkopi Katolika yasohoye mu ntumbero yo kwifuriza umunsi mukuru wa Noel Abarundi iyo nama yemeje ko umutima w'urukundo Imana yeretse abantu mu gihugu cy'u Burundi muri kino gihe hari agahaze kuko byo gusubiza hamwe byasubiye inyuma mu gihe akira Abarundi bahunze igihugu cy'amavukiro abo ba Episkopi bagasaba Abarundi bose n'indongozi z'igihugu gukurikiza inyigisho z'ijambo ry'Imana n'impanuro batanga kuko ariyo nkingi y'ugushigikira ukuri Ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
Remo urakoze kuri iyi nkuru tuve noneho mu Burundi tujye mu Rwanda turacyavuga amakuru yerekeranye na Noheli mu gihe habura amasaha make ngo isi yose yizihize uwo munsi mukuru wa Noheli ikigali mu Rwanda ho abatari bake bashakaga kujya iwabo kwivuko gusangira n'imiryango yabo babangamiwe no kubura imodoka zibatwara kubera ubwinshi bwabo umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ratubwira uko byari byifashe muri gare ya Nyabugogo
Inyabugogo mu mujyi wa Kigali mu kigo bagenzi bategeramo imodoka berekeza mu bice bitandukanye by'igihugu abantu n'uruvunganzoka benshi barerekeza iwabo kwivuko bitegura kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli na Bonane ibura amasaha make gusa biragoye kubona imodoka zo kugendamo kubona itiki y'imodoka no gutonda imirongo nayo miremire ijwi rya Amerika yasanze benshi babuza yo bacira nayo bamira
ndimo kuvuga ngende igende kuko nayo twatanze dushora gomba bavuga ngo ngo muhangarare hano n'ubundi ni hano duhagarara
duhereye kuri uyu musaza wari n'umugore we berekeza inyanza mu majyepfo y'u Rwanda baravuga ko bageze Nyabugogo saa 12 za mu gitondo nyamara saa 7 za manywa bari bakirindiriye imodoka
imodoka zatubanye ikibazo nk'ubu dure nagaza mu gitondo reba ya masaha
ubwo wari werekeje hehe
inyana none ndakora kuri horizo ije pati yawe ntirapo ndumusaza je simbisobanukira kandi zero bamaye mata
none urumva biragenda bite
nyine ubu nanye byanye be nanye ubu kuvuga ngo ese ndahinduza n'ubundi nagiye ese ndasubira mu macumbi je gucumbika ndabigenza gute ko
abanyantege nke byabaga ngombwa ko bashaka aho baba bicaye igihe bagitegereje kubona uko bava muri gare ya Nyabugogo nk'uyu musaza twasanze Nyabugogo yerekeza i Rwamagana mu burasirazuba bw'u Rwanda ubwo abandi bari batonze umurongo we byamuyobeye maze ahitamo kwicara hagati mu murongo
ahisemo kwicara dore barabyigana kandi ureba nshaje ariko rero hari uwo nohereje kuzana itike
ubuse ufite cyizere cy'iko uza kubona tike
uwo wagiye nta naza ampakanira turacumbi nari ngiye kusura uwo mwana ngo mbari yo nkuriye mu munsi mukuru wa Noheli
ubwo ni muyibura biragenda bite
barara kumbaraza tura kuko nta muntu tuzi ahangaze muri Kigali
aha Nyabugogo abajya kwizihiza iminsi mikuru ya Noheli na Bonane n'ingeri zose uyu mubyeyi wari waguze ibirugu yabwiye ijwi rya Amerika ko aramutse abonye imodoka imugeze Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda akizihiza Noheli n'umuryango we ngo yabishimira Imana
mfite umuntu ari kumfasha urimo hari imbere ingira umugisha ngashyika ndashima Imana pfukamye ndambuye ibiganza kuko singira utabo bose barahangara kwari ngiye wabona itike ngataha nashima Imana ejo hari cyane nakurangeze mu rusengero
biguteye ubwoba
iteye ubwoba kubera ko abantu benshi bashatse kujya muri kuri gakondo rero ko nitike
Iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane kuba yemera buri umwe agenda agira agaciro giha nk'uyu mubyeyi w'i Rusizi.
Uruhande rwanjye ntakobisa kuba buri gakondo n'ababyeyi na famiye mugasangira kuko abantu barapfuye muri ino minsi barapfa bamwe bazira impanuka abandi bazira indwara umuntu yageze hari muzima rero byaba byiza agiye gusangira umunsi mukuru n'abo kuri gakondo.
Bigeze nka saa kumi saa moya utarabona itike byagenda bite
twabwira abashinzwe umutekano kudufashamo bakatwereka aho twarara tukazagenda ejo
uyu werekezaga ingororero nawe mu burengerazuba bw'u Rwanda nawe ati
umuntu agomba gutaha akajya kureba ababyeyi nyine urabona kuri no yari nyine umuntu agomba gutaha agasangira umunsi mukuru n'ababyeyi niyo mpamvu ubona tuba twatashye
none mufite icyizere cyo gutaha rero
reba nanjye nuko bimeze ntacyo abantu ni benshi ntabwo tuzi niba turi butahe rwose
icyakora hari n'abandi basanga iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane iba ari nk'indi minsi isanzwe aba kubwabo nta n'impamvu yo kugira icyo bakora basesagura kuri iyi minsi
nta kintu biba bimbwiye buriya ntacyo urebye iminsi mikuru n'ubundi ni amasaha 24 nk'uko n'undi munsi uzagira 24 bikarangira
oya rwose nta bintu byo gutega ubuse none nabo bantu ntabwo namenye ngo barimo kujya he gari urabona gari ruzuye na no gutambuka n'ibiri gushoboka
abayizihiza bidasanzwe bo igihe batabasha kubona uko bagera iwabo kwivuko bagakomeza kumvikanisha ko biza kubabangamira bikomeye
mu dutabarize basi batuhe imodoka dore imodoka zabo ze twahize mu mihanda ari zijya mu makaritsiye ari zijya mu ntara ahantu hose zabuze
ubu wowe warugiye he
yewe narindi kujya irubavu ari ku murongo urabona nibura bari kutubwira ngo barataho imodoka ya safu moye
ubutegetsi bwo bukomeza kwifuriza abanyarwanda muri rusange kuzagira iminsi mikuru myiza ariko bunabibutsa kwitagomba kubabera umwanya wo gusesagura akhwagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Eric bagira ubusa urakoze kuri iyi nkuru dusubire mu Burundi mu gihe abandi barundi barimo kwitegura guhimbaza Noheli abatwabo mu cyankuzo mu burasirazuba bw'igihugu bavuga ko nta kintu na kimwe bazi kubijyanye na Noheli umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Antoine Sabimana yavuganye nabo
aho twabasanze kilometero bitatu vuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo bariko bikurira umwuga wabo bamenyereho gucura ivya Noheli bavuga ko atakintu na kimwe babizi ko
kuri Noheli ko bakene atwebwe abatwusanga ari hatari tuguma twigwa nyine na tatso turonka turya
n'amisanzwe no Noheli siguri iki
mbisanzwe kuri Noheli sigura ku bantu nyine babiteze imbere bakaba banyaye mu ngo za
Noheli ntufite ko
oya
uwo munsi mukuru na wuti
Se nawe no mya kubera ngomba nko kwirarira ubusa nk'ubu uya uzangari hatari
none uho ruca mu misi
oya nk'ubu twibwe mbere atana masudi tukunda kwiga nime ntabyo no sobanura ne nawe natwe ke mu bisanzwe twe ni tugite kurira kuko ubukene bubari bwo buturembeze nk'ubu hari gihe usanga ukora ugasanga ntibigutwe hama wumva wose yitegurira gute
Tawana mwe mushinga naye ariko aracura none wowe ko mbona uri kuravuga tumuvuga ari kurahonda ejo ntuzoshora ukaronka gafaranga kanohere
cende ko ndakubita ivyuma kugira nje ndondere ico rirenza kugira ndabe ko nobesa mu muryango ariko nubwo ndabisora mu isoko bampa faranga tutanyaye nyene je noheri ntaco ndayisobanura ko kuko ze ibintu vy'Imana kesi na horanda ndi muri byo mugani sisobanukirwa ivyo ari byo ivya noheri
twari kubisobanura yaba dukunda gusenga cyane none nk'ubu tutakunda gusenga ntabyo twosobanura
mwene mwemera Imana
kwa imana turayeme ntukuba tuba turi ko turakana gutwa turonderera siyo kugire barare bariye
kurondera cy'abana bajya niho sawa kubera itakirondeyeho tusanga naho baba bagiye gusenga ubujyo tusanga bavuye basuka bakurira mu maso umanza gukurikirana cyane cyane kurondera idorasiyo zaba
cyo gituma ivya Noheli mutabizi cyane
Noheli bujya Noheli menya abantu bifise no nka twebwe bumva twoyimenya gutete tafise cyo tujya ku munsi mukuru kabandi usanga ku munsi mukuru nk'ezo nyene udosanga baguze inyama bakagenda kubyina iminsi mikuru abandi inzoga bazihishije mu gato yatabuje dufise bwo kuzoronka ibyo ayo mahera yo kugura izo nzoga nizo nyama nk'uko abandi bameze
niyo mu gize ubukwe ntimugenda mu isengero kubuhesa gite
nawe
mucamuzo Fidel Antoine Sabimana kugije rya Amerika
Banyuanyi liju gya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet, mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya kabiri, gatanu, gatanu, kane, rimwe, rimwe, kabiri, ubusa, rimwe, ubusa, gatandatu, icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nyuma y'ayo makuru yerekeye imyiteguro y'umunsi mukuru wa Noheli, turacyari mu Burundi si ikibazo rero cy'ubukene bafite gusa nkuko bamaze kubivuga benshi bavuze muri iki kiganiro bafite n'inyota yo kunywana umurwe mushya w'igihugu cy'u Burundi ushinzwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ugizwe n'abakomiseri 13 bashinzwe gukora iperereza ku bwicanyi bwabaye kuva abadage bageze mu gihugu mu 1885 kugeza mu 2008 umurwi wari wabanje wo wari wahawe inshingano yo kumenya ukuri ku bwicanyi bwabaye hagati mu mwaka w'1962 n'umwaka w'2008 mu kiganiro muri isanga mu mwanya ushize mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umuyobozi mushya w'uwo murwi ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye atangira atubwira ibyo yasabwe gukora mu gihe cy'imyaka 4 iri imbere
amabanga ushinzwe n'igihugu yamara amabanga misi yose ahambaye nico gituma imbere yo kuyatangura bama badusaba kurahira indahiro nayo yerekana ko ibyo ugira utangure kurangura washinzwe n'igihugu n'abarundi ari amabanga koko ahambaye amabanga nayo ashingwa abapfasoni abashingantahe abagabo no kuvuga ko wizewe n'igihugu no gukora ukurikiza amategeko no gukora cyane cyane nka twebwe tuvuga tuti turondere ukuri ukuri gukiza ukuri gufasha gushinga inkingi zo kunwanisha abarundi abarundi bo bwoko bwose abarundi bo mu ntara zose kuko abakomeretse ku ngorane zashikiye urundi bwacu ni benshi
amabanga mujejwe rero n'amabanga akomeye cyane gose kuko aratandukira ikindi kiringo cyo kuva ku muzo w'abadagi murashaka kutubwira icyatumye amabanga mujejwe ika umurwi murongo ujejwe atangurira ku muzo w'abadagi
igihe bagenzi bacu twasubirira bashikiriza icegeranyo mfata kibanza hari mu ngoro yo mu Kigobe aha bashinga amateka n'abakenguza amateka bari bicaye kubumviriza hanyuma barasoma icegeranyo bashikirijwe n'uwo mugwi wahora bongera barumviriza iraporo bashikirije mu Kigobe ahasasa inama nshinga amateka hanyuma harabi ibibazo bitari bike ibyo bibazo vya sohotse muri iyo nama ihambaye byerekanye ibintu bibiri ubwa mbere byerekanye ko ibidushikira mu Burundi byose cyane cyane muri ibi bibi bituma Abarundi bacanamwo mu byerekeye ubwoko mu byerekeye politike mu byerekeye intara basanze ko hari icyo bipfana n'imbuto mbi abigeze kurongora Burundi b'abanyamahanga babivye mu gihugu cacu niho baca bati intumbero bati oya no kurondera mu mizi duhere ku gihe abazungu bari bakiri ngaha mu Burundi ariyo barongoye igihugu hanyuma turabe icyo bipfana nibi abarundi bakora baguma bakora ari byabaye mu 60 mu 70 mu 80 eka mbere no mu 93 n'ibyakurikiye icyo ni kirwa ca mbere kirwa ca kabiri abashinga amateka n'abakenguza amateka eka mbere n'inzego z'igihugu zavuze ziti uyu mugwi no kuwongerereza twavuye kuri 11 ubu turi 13 no kuvuga iki no kuvuga ko babonye ko ibikorwa biremereye nicyo gituma baduhaye abandi baba 13 ariko ntizokora twenyene tuzokorana n'abarundi ubwoko bwose b'intara zose kuko ukuri turondera kuzovugwa n'abarundi bakubonye hanyuma abarundi twifuza ko twokora kugira tunwane n'abarundi bo mu ntara zose bo mu bwoko bwose kuko ni twebwe twakomeretse twese hamwe turi kumwe
amabanga rero mujejwe muri iki gihe azo kwihweza ubwicanyi kanamabi yose yakozwe gushika mu 2008 ariko hariho abantu benshi bavuga ko mwarimo kwiye no gushika ku yindi myaka yakurikiye gushika no muri iyi myaka turimo aho muhavuga kwiye
icyo iyo wumvise abarundi bamwe bakivuga no kubumva bamwe basohora icyumviro nk'ico bashizemwo agacanwa akariro ka politike ariko jewe numvirije umushingiranganje w'ubutungane iyo nabisiguye neza mu kigobe yavuze ati ni duhagarare ngaho dukore kuko niho tubona ko Uburundi bwari buvuye mu magume inzego z'ubutungane zari zitanguye gukora by'ukuri inzego z'ubutungane ziriho ica kabiri abavuga gutyo ni kubumva kuko abakora ibibi bava mu karere cyanye baba mu Burundi ega abanyakibi bamaho mbega ko turiko turaganira ku jwi rya Amerika ntiwumva amakuru asohoka ku minsi yose ko abanyakibi bama bariho aha rero novuga ko ari intumbero y'igihugu ni intumbero ya leta hariho intango aho utangura gukorera hariho iherezo leta y'u Burundi yashimye guhagarara mu 2008 kuko ibona ko kuva ico gihe inzego z'utungane zikora
tubibutse nje timwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya Amerika reka duhijambo abanywanyi bi radio ijwi rya Amerika bari ko baduhamagara tika turi kumwe na John muri Beneza
mwaramutse
mwaramutse muhega John
ndi muri Iowa
Iowa yatwibutse akazi na kikirundi
ndayizeye
John duga kwijambo turi kumwe na ambassadeur Pierre Claver ndayicariye kuba mukuru murwi ugihugu ujejwe kurekuranira reka gutohoza kuri n'ukunywanisha barundi duga kwijambo
ndamura mukije nyakuba Claver ndana mwipfurize umwaka mushasha na Noel nziza efise ikibazo ni ntererano
yego
ndahera ku kibazo
yego
ndumva yuko umugwi ugizwe n'abantu bakeye cyane ku ntara 18 dufise mu Burundi nyuma n'imyaka babahaye bato barangirizamo ibikorwa ko ari bakeye kandi akaba ari intara nyinshi n'amakomine menshi bafise ububasha bungana gute kugira ngo bazobe barangirije mu makomine mu mitumba n'amazona gize buri ikomine ko umengi kiringo babahaye tukereranije n'ubunini bw'igihugu ari bunini ya cyane hanyuma ikindi kigira kabiri ni kibazo kandi kuba nyagihugu mbega abo abatopfuka ukuri kw'ibyabaye mu kahise bategekanya gute kuzoba kingira kugira ngo ntazogire ingarukambi izobashikira kukuri bazoba bavugishije hanyuma ikindi kigira katatu mbega abo bumuzo w'ababiriki baje kudushiramo injyane zituma dutandukana n'akarangamutima kacu twavukanye kabakera mbega nitwasanga koko nk'uko tubizi basokuru babitubwiye ko aribo nkwezi y'ibara mu Burundi nibasanga aribo ikizokurikirana kuri bo cyo kuba bo hari igitegekanya yuko bazoba cengeza imbere y'ubutungane ku ntererano nayo nashaka numve ukuntu bategekanya ingene bazoshumbusha kurabaha bazoba bakozwe ko nayo mabi kandi atari bo bayakweze n'inzira karengane hazokurikira hiki muri ibyo byari byo murakoze ndabifurije na Noel nziza n'umwaka mushasha ku cyo cy'America
murakoze natwe turabifurije na Noel nziza n'umwaka mushasha murakoze John ari mu ntara ya Iowa aho ni muri leta zumwe za America reka duhijambo mushaka nayo ndayicari
na John ndamushimiye kandi nawe nyine ashikirije ibibazo n'ibyiyumviro n'intererano ziza bitomoye ikibazo cya mbere nicyo cyonyine yashikirije yavuze ati umugwi ni muto ugizwe n'abantu 13 nimba ariko aranyumviriza kandi mbwira n'abarundi bose bari mu gihugu cyanye mu makungu uyo mugwi ugizwe n'abantu 13 ku cyicaro kikuru cya Bujumbura uzorondera n'abakozi bawufasha twita mu gifaransa cadre d'appui mu gisagara cya Bujumbura kuva ku mugwa mukuru ariko John nimba ariko aranyumviriza ndashaka kumumenyesha ko mu ntara intara imwe yose mu makomine tuzoshirayo abakozi baduserukira badufasha kuko uri mu ntara uba wegereye abenegihugu ba muri iyo ntara uri mu ikomine uba wegereye abenegihugu ba muri iyo komine ibyo tuzokorana nabo badusekira mu ntara no makomine tuzobikorana kuko nasubiyemo ndashimika kukuri kw'ibyabaye kuzova mu benegihugu abo benegihugu nabo bari mu mitumba bari mu makaritie mu isagara abakiriho canke abacitse ku icumu canke abana b'impfuvyi eka nababonye aho hahambwe abantu benshi byose tuzobimenya tubibwiwe n'abenegihugu mu ncamake rero ku kibazo ciwe novuga nti mu ntara tuzogira abakozi mu makomine tugira abakozi baduserukira tuduge gukorana nabo twakoranye nabo baduserukira mu makomine no mu ntara ariko yumve ko umurimo nk'uyu ubutumwa nk'ubu tutobukora tudakoranye n'inzego z'igihugu abarongoye intara abarongoye amakomine abiyereye imana bamaze gukora igikorwa kitari gito mu madiyoseze amwe amwe ntarize kudodagura ngaha ukuri turondera kuzova mu gihugu aba abiyereye abandi tuzobamenya tubabwiwe n'abenegihugu abitanze bagakiza abandi tuzobamenya tuvuganye tubibwiwe n'abenegihugu n'abakozi bibi bikaboneka tuzobamenya tubibwiwe n'abenegihugu iyo ni inyishu ya mbere hanyuma avuga ati abazungu baba badaje ababirigi ibyo baba barakoze mbega mu batoye ko ari cyo bakoze kibi bizogenda gute hazoba inkurikizi yihe inyishu niyi tumaze gukora ibyo bikogwa tukatohoza tugaronka inyishu itomoye tuzobishikiriza leta y'u Burundi inama nshinga mateka inama nkenguzamateka mu byerekeye imigenderanire hagati y'u Burundi n'andi makungu leta irafise ingene izobikorera ko mugabo leta yadutumye kurondera isano riri hagati y'ibibi bishikira u Burundi y'injyane zaciye mu Burundi n'umuzo w'abanyamahanga
ikindi
cya gatatu nicerekeye letemwe ivyabona
nyine bazokingirwa
mbega muzobakingira gute ngira nkubwire ko icyari kibazo gihambaye kandi twatanguye kwiga buke twinjiye vuba turamaze kuyitarira ntituraronka inyishu itomoye ariko ngira nkubwire ko nihagera ko turonka inyishu itomoye iyo nyishu yo kukingira ibyabona byemeye gushikiriza ibyo bizi ibyo babonye tuzobisohora ibyo byiyumviro bavyita metodoloji strategi ariko nizovugira hejuru kugira ngo tukingire uwashikirije ibyiyumviro waduhaye amakuru mugabo ntitumenyeshe ku mugaragaro ingene twamukingiye ariko igihambaye nuko akingigwa kandi birashoboka turabona ko tuzoronka inyishu ingene dukinga icya nyuma ni ingene hoba agashumbusho kubakomeretse kubababaye kubibwe ibintu byabo muri cyategeranye navuga cya nyuma tuzoshikiriza inzego z'igihugu tuzoshikiriza ibyiyumviro bitandukanye byavuye mu bene gihugu
uwo mwumvaga ni ambassadeur Pierre Claver Ndayicariye umuyobozi mushya w'umurwi mushya w'igihugu cy'u Burundi ushinzwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi yaganiraga na mugenzi wacu Frederic Nkundikije ku bikorwa ku byo bashinzwe muri uwo murwi mushya. Ibiganiro byacu rero nshuti naha bihumurije tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi ku buhanga bw'ibyuma yari engineer Dan Crawford yafatanije na Fatuma Karara Animasi. Ibiganiro byari bihagarariwe na Edi Rwema. Kuri mikoroho mwari muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Reka mbonereho akanya ko kubifuriza mwese noheri nziza mwebwe n'abanyu. Mukomeze rero kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.